mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ibimenyetso cy'ukungena ubutunzi bumeze ndababwije ukuri bisanaga hamaze arico gituma rero twibaza ko hakwiye gukugwa ibintu mu maguru mashasha kugira ngo ibibazo bihari bijanye n'ubukene bitorerwe umuti.
Uyu ni Gabriel Rufyiri aramutswa ishyirahamwe Olicom. Olicom ni ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi. Ayavuga ko ikibazo cy'ubukene muri ico gihugu gikwiye kuhagurukirwa amazi atararenga inkombe. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko kunwa kabiri aza gushikiriza ijambo igihugu ku bibazo by'umutekano n'abanyagihugu ku rubi Amerika ihana na Mexico imbere y'urugendo ategekanya kugirayo ku munsi wa kane kwirabira utwigoro turiko turakogwa two guhangana n'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butekwi n'amategeko. Trump yabitangajeje ku wa mbere nyuma gato yaho umushikiranganji ujeje kumenyesha makuru mu biro vyiwe avugiye ko ashobora kubonana n'abacungera umutekano ku rugo rubibe rungana ibirometero 3,200. Ugo rugendo rwa Trump ku rubibe ruje mu gihe leta ishitse ku munsi ubwira 18 ihagaritse imirimo bivuye ku kutumvikana ku miliyaridi zirenga 5 z'amadolari asaba kugira ngo yubake urubibe rwo kuzibira abimukira bava mu gihugu ca Amerika yo hagati bagomba kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika muri Siriya bamenyesha ko bamaze gutegura ingene bazova muri Siriya ariko bose ntibagiye gutavuba urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiislamu icarimwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika bishikirije ejo kwa mbere. Umuvugizi yavuze ko ubushikiranganji yavugira atabisobanuro vyinshi butanga ku mvo z'umutekano ariko hari bimwe nk'ikirere bishobora kuzotevya itahukano rya vuba rya abasirikare. Ashikiriza kandi ko amakuru y'ibirangamisi kwitahukano ryabo azoza arashikirizwa bivanye n'ubwinshi bw'ibikoresho vya gisirikare bibwirizwa kuvanwa muri Siriya. Ufaransa butegekanya guhasha bikomeye abakora imyerekano batisunze amategeko bitangazwa n'umushikiranganji wa mbere Edouard Philippe yabivuze ejo kwa mbere. Edouard yasiguye ko ari amategeko ariko arategurwa azoba ameze nk'ayakoreshwa ku bagumuka mu bibuga by'umupira w'amaguru bahuzwa kwinjira mu mastade igihe baboneka ko ari intambamyi ku mutekano. Atangaza kandi ko abazogira ivyo bonona nko gusanzaza ivyo basanze mu nyubakwa bazosabwa kubiriha. Imyerekano y'amiriza leta y'Ufaransa yabaye ku munsi wa gatandatu yatanguye mu mutekano ariko mu nyuma ihindukamwo ubugizi bwa nabi aho bamwe mu bari muri iyo baturiye amapikipiki n'amazu y'uburiro bongera batera ibisigarira ku bapolisi. Iyo myerekano ikorwa n'abitwa Gilets Jaunes mu Faransa yatanguye mu kwezi kwa 11 biyamiriza itegeko leta yashizeho riduza amatagisi ku gitoro mu nyuma ihinduka iyamiriza leta muri rusange. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuya Muzagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara cha Bukavu muri Kivu ya Majepfo muri Kongo ntibemeranya no mu rugujeje gutegura amatora seni ku mpamvu zatumye bitigira ivyimfata kibanza ivyavuye mu matora bidatangazwa kuwa mungu nkuko vyari bitegekanijwe. Seni isigura ko yacerejwe nuko itaraheza kwegeranya amajwi yo mu mihingo yose abanyagihugu bakayagiriza ko iriko yitoza utunyoni mu ntumbero yo kwibira ubutegetsi amajwi. Mugenzi wacu Bukavu Temistocle Mutijima atugire ku muriri wino nkuru.
Ku mugoroba wo ku cyumweru umunsi wari itezwe gutangazwa amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abagize inteko ishinga amategeko nibwo umukuru w'akanama gashinzwe amatora seni Bwana Corneille Nanga yatangaje ko bitashobotse ko amajwi atangazwa kuri uwo munsi kubera ko imirimo yo kwegeranya ibyavuye mu matora itararangira ikabigeze ku kigero cya 53%. Uyu muyobozi kandi yanirinze gutangaza umunsi nyirizina iyo mirimo yazaba yarangiye maze amajwi agatangazwa. Avuga ko ibyo biri mu rwego rwo gukumira ko icyo gihe cyagera imirimo itararangira bigasaba irindi subika. Ni icyemezo kitakiriwe neza ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivile muri iki gihugu. Aha mu mujyi wa Bukavu naho abaturage baratuje gusa mu matsinda mato mato baraganira kuri icyo cyemezo cya seni. Icyakora ntibabura kugaragaza ko babajwe n'iki cyemezo cyo kutabagaragariza ibyavuye mu matora ku itariki yari yitangarijwe n'akanama gashinzwe amatora ubwako. Sinishimye amatora duheruka gukora bari batubwiye ko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere bazaba batugaragarije uwatsinze, ariko na n'ubu ntawe baratugaragariza. Ibizayavamo tubitegerezanyije igishyika cyinshi kandi dukunda igihugu cyacu. Bariya batowe muri manda zashize nta kintu bigeze batumarira, noneho turavuga duti reka tugende twitorera abandi bayobozi bazatuyobora muri manda y'imyaka itanije. Ariko ubu turababaye cyane kubona itariki ya gatandatu y'ukwa mbere twategereje ntacyo badutangarije. Gusa turacyategereje ko seni dutangariza perezida twitoreye. Impamvu zatangajwe na seni n'intambamyi yo kudatangaza ibyavuye mu matora ku itariki yari yagenwe aba baturage bo ntibazikozwa barabirangije, ahubwo nibashaka kutugaragariza ibyavuyemo nibadutangariza amajwi kuko bamaze kubarura biriya bipapuro byabo kera niwe bataranarangiza guhuza ibyo mu gihugu hose. Kuki batatubwira ngo aka karere kabonye naya iyi ntari bonaya? Turabaringiriye babitugaragarize, kandi nibatabikora ntituzakomeza kubyihanganira, tuzahangana nabo. Abo rero bagatunga agatoki urwego rushinzwe amatora seni gushaka guhindura ibyavuye mu gushaka kw'abaturage ngo rutangazo batatuye.
Shi tunafikiri ibyo binatuma habayaweza kuproklame perezida mwetuliye.
Kwebwe impamvu dutekereza ibatera kudatangaza perezida twatuye nuko basanze nta nyungu bazabibonamo, kuko bisanze twanze gutora uwo batwerekaga. Barashaka kudukorera uburiganya bashingiye ku buryo bazi neza twatoyemo. Ikindi gikomeza kudutangaza ni uburyo bakuyeho umwe mu buryo bwo kubona amakuru bakura interineti, none aba jenerali akaba aribo batangiye kuvugira ku maradiyo ngo umunsi bazatangariza amajwi abazigaragambya bazabarasa. None ubwo si ubuyobozi bw'igitugu turimo, seni turayisabye ngo iduhe perezida twitoreye. Iri tangazwa ry'ibyavuye mu matora kandi rikomeje gukurura guterana amagambo hagati ya Kiliziya Gatolika ya Kongo ndetse n'ubuyobozi bwa seni. Akanama gashinzwe amatora ako kanama gaheruka kwandikira inama y'abepiskopi Gatolika gashinjwe urwego gushaka gukurura umwuka mubi mu baturage rutangaza ibyo rudafitiye uburenganzira. Ibyo byari biturutse ku byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'iyo nama ko hashingiye kuri raporo y'ibanze y'indorerezi z'urwo rwego bigaragara ko hari umukandida watowe. Mu gusubiza kuri iyo baruwa kuri wa gatandatu, umukuru w'iyo nama Musenyeri Marcel Rutembi yabwiye ako kanama ko icyakurura umwuka mubi n'intugunda mu baturage ari ukubatangariza ibihabanye n'ukuri kw'ibyavuye mu matora. Kugeza ubu nta tariki izwi ibyavuye muri ayo matora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize kwa 12 bizatangarizwa. Amaso ahanzwe akanama gashinzwe amatora seni. Ibi bikazanagira ingaruka ku itariki y'irahira ry'umukuru w'igihugu mushya uzaba watowe, kuko byari biteganijwe ko azarahira ku itariki ya 18 y'uku kwezi turimo kwa mbere. Bivuze ko nabyo bigiye ku itariki itazwi izaturuka ku gihe ibyavuye mu matora bizaba byatangarijwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Themistocle Mutijima arakenuye mukanya nikiago c'abanyedini ariko imbere yaho mbega umunyagihugu murundi abayeho gute mu gihe turiko dutanga umwaka mushasha wa 2019 hari imigambi leta yoba ishira imbere yo gufasha barundi kuva mu bukene dushingiye kubitigira by'ubutunzi biboneka byagiye birashigwa ahabona mu mwaka twaraye dusozereye umenyesha makuru y'igi America na Nairobi Roje Birikaneza yarasuzumye za raporo za ONU n'andi mashirahamwe ku mibereho y'abarundi maze adutegurira ino nkuru.
Ishirahamwe rikoma gishinzwe kugwanya igiturire n'iseza kugwanya amatungo ya leta gyemeza ko amatohoza yakozwe n'ibisata bya ONU bigeje guterambere harimo ibanki isi yose hamwe n'amashirahamwe yigenga mpuzamakungu yo muri ico gisata nyene bene yagwanya inyonyezwa y'ubutunzi bw'amareta yerekana ko Burundi buri mu bihugu bibiri vya mbere bikenya cyane ku isi. Gabriel Rusirarongoye rikoma sigura ko leta ya Burundi igeje guterambere ry'abanyagihugu isa n'ikihonyanga gateka kabo
ngo bamuzi neza yuko Burundi ubu buri mu bihugu bibiri vya mbere bikenye kwisi ngo bamuzi neza yuko Burundi bufise kimwe twita PIB urugero rw'ukungene umunyagihugu aronka ubutunzi ku mwaka bungana na telefone isanzwe no kuvuga munsi y'amadolare amajana 3 telefone isanzwe umunyagihugu muri rusange bu Burundi niyo mafaranga ashobora gukorera ku mwaka wose mu gihe ibice 72 n'ibice 9 kwijana ba tashobora gufungura badashobora kugarantisa bimwe bitarebezwe fondamento d'homme no kuvuga umuntu ashobora gufungura ashobora kwivuza ashobora kuronka hajyama ashobora kwambara ivyo bintu bine umuntu adashobora kubikora ntitwibaza neza yuko igihugu nabikibakiro kiramwo bahiriza na gatoya bariko barahonya gateka kiwe kuko umunyagihugu arafise uburenganzira bwo kwitezwa imbere ivyo rero bikugwa na leta nta wundi muntu ashobora kubikora
leta isanga ahubwo muri kino gihe abavuga ivyo bahuguza ikemeza ko ata igihugu cigeze kumera neza nkuko biri ubu. Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabishikirije mu kiganiro cihariye yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika vy'i Nairobi.
Bavuga ko ibintu vyagoranye mu Burundi bama bavuga umugabo twebwe nk'indongozi tubona yuko uyu mwaka w'2018 wagenze neza kuko abarundi nta nzara yabaye n'ijuru ryagenze neza mbere bararima barimbura uno munsi umwimbo mu gihugu ni mwiza cyane gose kuburyo tukavuga uko wagenze neza. Ikitwavuga nuko mu kigero cya leta Albert bwinjije menshi busumba tukavuga yuko mu Burundi bimeze nabi cyane nibisanzwe nka mu bindi bihugu mbere tugashimira Imana kuba duhaye ikirere cyiza gusumba mu yindi myaka.
Ariko rufira sigura ko bitoroshe akanasaba ko hajaho imigambi ikomeye yo kugwanya ubukene
ivyo twita mu gifaransa ama indicateur ibimenyetso cy'ukungena ubutunzi bumeze ndababwije ukuri ibimenyetso byose bisanagahama biri huje arico gituma rero twibaza ko hakwiye gukugwa ibintu mu maguru mashasha kugira ngo uku kuntu nyabuna ibibazo bihari bijanye n'ubukene bitorege umuti aho kuguma petete twibaza yuko imana izo biguhatakoze ivyo vyarashoboka kera mugabo kuvica hakije mwisi umuntu kugira ngo afungure tuzakubira kuya ivyo abantu bagomba kubimenya bakaba ibintu vya programmation bere da planification hamwe no kwitanga mu bidasanzwe tukagira vision n'imigambi ishobora kudufasha kushobora gushika kure
aho kure abategetsi bizera ko atanke ku Burundi buzohashika
abarundi n'abahizi abarundi n'abagabo abarundi bashinga ntaye kuko hari ibihugu byinshi bitunze gusumba Burundi mu minsi yaheze batwigisha ku Burundi ari igihugu gikenye gushika no munsi imyaka iraheze abarundi bahemba abakozi atakwezi turaranira abakozi no kuvuga rero abarundi dushize hamwe ishaka nubwira yuko ataca uzusoba hanyuma itunga Imana yaduhaye tukayirangura mu rusangi ntihagire wanje wangura afite abandi mu kimugongo ngo igitunga libe ryabamwe twivuza yuko igitunga riba rya bose dusabikanye mu rusangi murabe ingene Imana izokora ivyiza cyane Burundi kuko Burundi ni igihugu cyiza cyane gose kuburyo atangorane nkizo z'ubukene zosubira kuvugwa.
Mwaka twaraye turangije amatohoza y'ikigo Afrika Maga kirayi by'iterambere yerekanye ku Burundi buza kwisonga mu bihugu 10 bya mbere bikenya muri Afrika bugakurikirwa na Malawi hamwe na Niger. Icho kigo gisigura kwitituka ry'isi ndimwa n'indyane z'utavana ko za politike arizo ntandaro nyamukuru z'ubukene muri icyo gihugu. Iba nk'isi yose nayisigura ko hamwe abarundi bobandanya kurondoka ku murindi bari kubu igihugu kizoguma ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane gushika mu 2025. Amatohoza yerekana amafaranga umunyagihugu umwe yinjiza ku mwaka nayavuga ko ibihugu bitatu bya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi arivyo muri Afrika. Ikibanza cha mbere kizamo Sudani yepfo munyagihugu harurirwa amadorari 223 hakaza Malawi habarizwa 342 hanyuma Burundi 377 eroje urika neza Nairobi juja Amerika.
Hello Jovi Kaneza arakenuye mu kiganiro c'indongozi z'amadini n'amashengero cuno munsi tugaruka ku gice ca kabiri kujanye n'uruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu. Abatumire bacu basanga imiryango yari ikwiye kwigishwa kuvuga ukuri itisunza amajambo y'abanyepolitike canke amoko kugira ngo habe ukurekuriranira mu Burundi. Duhikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atangura tubwira abatumire bagiye gusangira iki yako.
Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Professor Paul Ngarambe umwigisha mu makaminuza ngibutsa ko mwanakoze no mu gisata cishiramwe mpuzamakungu ONU kiraba ibijanye n'inyigisho hamwe n'imico namwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Imam Bukuru Eli Rafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje nyakuri munyesha makuru.
Yego ndaramukije namwebwe mwese muduteza biri muri kino kiganiro niro kwijwi rya Amerika. Imam Bukuru mwotubwira ingere mushigikira igikorwa ca leta cyo kunywanisha no kurekuriranira mu miryango musanzwe murongoye mu idini ryanyu.
Turabona ko iyo umuryango wubatse neza ukubaka ukurikije amategeko y'Imana mushobora byose. Nukuvuga iwabo baba bafise amahoro. Kandi iyo bamaze kugira amahoro bacaba yasangira n'ababanyi babo bakacabana neza mu gihugu. Abo bose bavuga ngo nk'imigwi igejwe kunywanisha abarundi n'ibiki canke se abatwari babatwara igihugu erega bose bafise imiryango. Bose bafise imiryango. Kandi niba nabo baza kuja mu iyo migwi nabo batorongora. Iyo rero wewe nk'uwo mugwi mu rugo bitaba biriko biragenda neza profesere arabizi neza y'umwigisha yaje yashavuye n'inyigisha za gutanga usanga zitagenda neza nivyo bita mu gifaransa ngo déplacement abantu bize psychology byashavuye akura muhira akacaza kuritwara kubanyeshure no mwivyo rero niko bimeze iyo uwo muntu ajejwe kunywanisha abantu hanyuma akava muhira nawe bitameze neza muhira umuriro uri kuraka nta kintu azo havaza gufasha abarundi nico gituma nkuko yabivuze uruhara runini yaburya ruva mu muryango niho hari isoko rya byose kugira kwa kunywana twashaka gushobore gusakara hose kandi kongere gushinga imizi. Ibyo rero nkumumenyesha mana utegerezo kuguma werekana wishimikije izo nyigisho nkuko Imana yazirungitse ko buri umuryango wose utegereza kuzigendera kugira ayo mahoro ofise uko kunywana ofise mu muryango gushware mu babanyi bose mbere gushware mu gihugu cyose. Iyo nacyo kigize amahoro erega nisiragira amahoro buge ivyo byose biba nuko mu muryango habuze kutumvikana.
None hoko wiki
ariko jewe unkundire naho
ndagwaje
ndipfuza gose yuko umusaserdoti muri Eglise Katolika aza kugira ico bivuze kuko muri Eglise ya Katolika hari ingisho zatanzwe kuva kera ansenyema sosiale de l'Eglise bishobora gufatira ko gose ariko jewe iki nagomba kuvuga ngiki nshigikira ico imam yaravuze ibi byo kunywanisha abarundi ibi bya commission vérité réconciliation ni byiza rwose ariko ari ico ntinya ndakivugire hejuru nuko usanga ari ibikogwa bitanguzwa n'abanyepolitike hanyuma bikagoma bifise intumbero ya politike gusa. Ico rero kijewe kirambabaza ego bitanguriye ngaho mugabo vyorengera uwo mugwe banyepolitike uraho muri iki gihe kuko nejo waruhari nahirye yejo uzobuhari ibyo bizokwama kuringaniza igihugu ibyo bizokwama mugabo ntitwofatira kubyumviro vwo munyepolitike w'ico gihe kuko ibyo turi kutarondera nibifasha igihugu kubakwa nibifasha igihugu cyose niho rero bihambaye yuko bifatira ku miryango n'uwo munyepolitike arafise umuryango arafise yavuka arafise yaturuka arafise yajava arafise yarikwaraja niho rero ari gushimikira ku miryango gose ngaca ndagusubiza ijambo nsaba kijya kije nari nsabye umuseserdoti kuko muri Eglise Catholique ariho gose insiguri hambaye gose kandi usanga bayinonosoye usanga bapapa umwe wese aje mu bihe tuba duteyemo akagira ica terereye n'ibitabo n'inyigisho gose ico rero Ekeleze yoterera na handi mugabo ino kumburi wacu ntituramenyera cyane gose ariko nuko yongishe jewe nsanze ndayize ngandi kumbure
umusase ego umusase dote yanongira ngo yavyumvise kandushikire ko
murakoze cyane mbandanye nkengurukira aba bavukanye bacu imamu yatubwiye ati umuntu ategira urukundo yankumubanyi wiwe niki ntazobona ijuru ivyo birimo muvyo Imana itwigisha kurekurira abantu kuba nyakigongwe umuvukanye professeur aratubwiye ati muri eklesia katolika yego hariho inyigisho zagiye ziratangwa zerekeye ingena abantu bobana muri yisi zimurikiwe n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana n'iryo ntango hama bigatse bibandanye nico je nagomba mvuge nuko iyo bigenze nabi mu gihugu umuntu arakomereka cyane hama imijyango igacishikigwa tugiye kuraba umuntu intimatima yunge n'umuntu yiyubaka nk'umuntu w'ingirakamaro umujyango bifisemo uruhara runini tuvuge rero nk'ubu nk'abana iyo se wabo bana aciyapfa kubera ibi bintu biba biri mu gihugu iyo aciyafungwa kubera ibintu biba biri mu gihugu iyo abana bace babura umuvyeyi wabo kubera ibintu biri mu gihugu umuntu arakomereka cyane biremeye cyane kuburyo muri wa mujyango kakanyamuneza yantumbera umujyango wari ufise ikigorana nkuba abavyeyi bahunza abana bagatse basanzara nuvuga wa mujyango kazoza kaba abana niki bica bitangura kugorana njo gituma rero tugeze muri ibintu byo gusubiza hamwe kwa barundi niki banza kubaka imitima y'abantu tukayubakira mu muryango twere rico dushimikira ko naco nukuri kugira twubake iyo miryango tugarukana uko gusubiza hamwe nuko abantu babwira nukuri nko nga mu Burundi tugiye kuraba bamwe bakubwira ibyahise ukwabo abandi ibyahise ukwabo bivanye n'imigwi barimo muri politique bivanye mbere n'ubwoko bamwe bose biyitirira kuburyo rero nk'umwana avutse no munsi ntamenye ukuri byobaye byiza rero mu Burundi habaye kuvuga ukuri kuri komaze kuhaba hakaba no gutanga ikigongo iyo umuntu agusebye ikigongo yakubwiye ukuri ukimuhaye wumva ubohotse kandi agaca kubwira ati sinzosubira wumva ubohotse hakaba rero ukuri nuko guhana ikigongo ibyo bimaze kuzamwo n'ubutungane rero bukaza ubutungane bukoze igikorwa cyabwo bugarangura icyo gikorwa bidaciye muri bingoje mpengamiya hamudi ibi bya politike nandi mugari ubutungane bwisunga ubutungane bw'Imana ubutungane ntibuza ngo bwice buza ngo bukize ibyo bimaze kuba biraheza bikadufasha muri eklesia rero hari inyigisho zagiye zitangwa muri katolika duguma dugaruka ko ivyerekeye amahoro ivyerekeye urukundo mu bantu ivyerekeye kurekuriranira no gusubiza hamwe no kunywanisha abantu mugaho tukavyubakira ku neza y'umuntu bwa mbere ko hari ibindi twubakira ku neza y'inforo za politiki izo rero ni vya bindi biherana nuko abo babizanye bagiye mugaho twubakiye ku neza y'umuntu umuntu yaremwe n'Imana iyo neza twifurije umuntu iva ku Mana ntizoherana no kumunagiye ngo uwonye no vuga nti uniwe yarajejwa yamabanga muri binabiriya rero eklesia nicishimika ko cyane nshobora kuba ntabivuze uko professeur yashaka ko ndabivuga
nyene oya nuko nyene murakoze gose urakoze ahubwo
ego ni kuvuga yuko nimba nabategere neza yuko imiryango nimba intumbero ya politika ari kunywanisha abarundi kunywanisha abo bahuriki nyene muri iyo miryango mu ngo yuko ahanini ahubwo bakwiye nyabona guhera muntu uze mu miryango hari ikintu umuryango kwiye gushigwa imbere kuruta
umuryango urahambaye gose kubera ko ukuri ni hariya gutangurira ukuri sukuri umunye politika vuze ngo niko kuri wowe yavuga ukuri ngo nukuri kuko wewe kumuhakumbure ingene yego yego akigumira ngaho natwe sico turondera turundi uko imiryango yumvikana imiryango isenyera ku migozi umwe ibyo gose ni ibintu bihambaye kurya ijya nyigisho padiri Pierre yavuze gose birahambaye kandi tukabiha umwanya tukabitegura neza si ibyo gupfa kuvuga gucyo ngo ni bicaho byociye oya gose ukubyitegurira neza abantu bagatekana ku mutima kugyango igihugu naco giteka
yego cyane kumbure mu masengero n'amadini ngira mu tangura canke kwigisha abo bo bari muri iyo migwi baba iyo miryango ihurikiye muri politique ngira ngo kumbure akaba ariyo nabo baca bamanukana imigambi yabo kugira ngo mu ngo bashikeye
Nsinzi ko wadutahuye neza twebwe mu madini canke mu masengero nta ntumbero ya politike tubiha oya nta nikiringo cha politike tuba turiko turabiha kiretse ngira ngo bagutoya ati wowe nka padiri canke imamu tegendorongo rujya mugwi mugabo kwizina gi wawe hanyuma ukagenda mugabo ntuzogenda uvuga ati jewe ngiye gukoresha eglise katolika canke ngiye gukoresha islam muko bikora twebwe ico duha imbere no kimijyango dusanzwe duhamagariwe ku guha intumbero nziza mu vyerekeye kubana neza mu mategeko y'Imana babishikako babikora neza hanyuma kubera abanyepolitike narega nabo nyene baraza gusenga naho bimeze uko baraza gusenga ubwo butumwa turiko turatanga nabo ni byiza ko ahubwo bishoboka bakagenda bakaba aribwo bakoresha aho gutanga intumbero za politike mu byaba ariko barakora nico kintu gikenewe neza cyane gose mugabo twebwe nk'amadini twagenda tuvuga tuti okay reka tugende gusansibye kumenyesha abantu ati kigezweho niki rigenda mu bikoreko twaba dutakaje intumbero n'igico tuhamagariwe gukora
ego reka tubashimire ku ntererano yanyu Imam Bukuru Eli Hafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam turabakenguruki
murakoze cyane nyakumenyesha makuru
ego namwebwe Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwebwe turabakenguruki
ego nanje ndabakengurukiye cyane ikindi noca ndangiriza ko nuko nusaba abari muri iyo migwi yose jejwe kunywanisha Abarundi baze baraca mu mihana y'abantu bumvirize imibabaro iri mu bantu imibabaro iri mu miryango ikorere ko kugira batekanye imitima y'abantu bahereye mu miryango barimo
ego nibutse ko twari kumwe kandi n'umwigisha Paul Ngarambe yakoze mu gisata cishiramwe impuzamakungu ego shitaye inyigisho n'imico namwebwe turabakengurukiye ku ntererano yanyu
naje ndabakengurukiye ndabashimira ku kiganiro mwategekanyije kandi kizofasha benshi ndabiyitse
kwibutse abari ko baratwumviriza ko mari ko mumviriza ijwi rya Amerika twari ko turavuga ku ruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse rekana twe tugukengurukire twongera dukengurukira namwe bwe ncuti bakunzi mubandanya kutwumviriza muherereye ijya nino mukanya turahava duhana agahindukira ya mari imbere ko tugahana ndabatumire mu biganiro biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igeci saha 12 aza ko ari amakuru agezweho mu karere igeci saha 1 n'iminota 30 amakuru azobagezweho ku isi ariko tuza kwibanda cane cane kuri Afrika Naridiani nahazwe yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Drius yadufashije muhinga bw'ivyuma twemwe ko turi batatu twifurize kubandanya muranirwa mu banyo mu byanyu tubasigiye kano karirimbo
for you. Missed my love when I get good. Open up my mind.